Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti banywanyi mbahaye ikaze, duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Fidel Niyongabo.
Mwaramutse Edi, mwaramutse namwe nshuti muduteze amatwi. Amakuru yo hirya no hino tubafitiye ku munsi wa gatatu mu Rwanda, inama y'abashikiranganje yarakoranye hifashishijwe ubuhinga bwa none iyobowe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Iyo nama y'abashikiranganje yongeye gusuzuma ingingo zafashwe zo gukumira ikwiragira ry'ikiza cya COVID-19. Bifatiye ku biharuro by'abandura bashasha n'abahitanwa na COVID-19 ibandanya kwiyongera n'umugero utera uhindagurika. Inama y'abashikiranganje yafashe ingingo ziyongera ku zari zihasanzwe mu ntumbero yo gukumira kwiyongera kwa COVID-19. Kubera kwiyongera kudasanzwe kwa COVID-19 mu gisagara cya Kigali no mu turere twa Burera, Gicumbi, Kamonyi, Musanze, Nyagatare, Rubavu, Rwamagana na Rutsiro, hafashwe ingingo zo gushira igisagara cya Kigali n'utwo turere mu mugambi waguma mu rugo. Guhera ku itariki 17 gushika ku itariki ya 26 kwezi kw'indwi umwaka w'2021, abanyarwanda bose basabwa kugabanya ku buryo bushoboka impamvu zituma bahura bagakora ingendo mu gihe bikenewe gusa. Hashizweho kandi ubushikiranganji bw'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu. Ubwo bushikiranganji bushasha buzoshimikira ku gutsimbataza ubumwe bw'abanyarwanda no kubungabunga umuragi w'amateka no gutoza uburere mboneragihugu.
Muri Afrika y'Epfo, aho leta itegekanya kongereza abasirikare bagera ku 25,000 mu ntara zibiri, aho inteko zijeje umutekano zifise ibibazo byo guhagarika uruhagarara, gusahura no guturira inyubakwa bimaze iminsi itari mike. Ingingo yo kongereza inteko za leta izotuma ziyongera inshuro 10 kuzari zarungitswe mu ntara zirimwo uruhagarara rukomeye kurushiriza za KwaZulu-Natal na Gauteng. Umushikiranganji ajeje kwivuna abansi no Sidiwe Mapisa Ngakula avuga ko basavye ko izo nteko zongerezwa. Imyerekano muri Afrika y'Epfo yatewe n'ifungwa rya Jacob Zuma yahoze ari perezida mu ndwi iheze kubera yanse kwitaba urwego rw'ubutungane rujeje gutohoza ruswa yagirizwa. Iyo ruswa yavuyemwo gusahura n'ishavu, ubukene n'ubusumbane bukomeye hagati y'abanyagihugu ku bijanye n'ubutunzi bibandanya kwibonekeza muri Afrika y'Epfo. Ivyo inyuma y'uko imyaka 27 irangiye, intwaro karyanisha imiryango ya Patel irangiye muri ico gihugu. Abantu barenga 70 baramaze kwicwa muri urwo ruhagarara rutari bwibonekeze mu gihugu mu kiringo c'imyaka itari mike. Ibibanza bikoregwamo imirimo y'ubudandaje amajana n'amajana byarasahuwe, ibindi byarasambuwe mu gihe ibindi byaturiwe cyane cyane mu ntara Jacob Zuma akomokamwo ya KwaZulu-Natal. Naho muri Gambia sentare muri cyo gihugu yaciriye urumanza rw'ugufa ku munsi wa gatatu Yankuba Turaye acuditse na Yahya Jame umutegetsi yahoze atwaza igikenye mu gihugu cya Gambia ku ruhara yagize mu igandagurwa ryo wahoze ari umushikiranganji ajejwe ikigega cya leta. Yankuba Turaye yari mu basirikare bayoboye Gambia mu kiringo cy'imyaka ibiri inyuma ya kudeta yabaye mu mwaka w'1994. Uyu yaranse gutanga ubuhamya mu mwaka w'2019 mu mugwi ujejwe kunywanisha abanyagambia no guhindisha akababaro abasinzikajwe n'amabi yakozwe ku ntwaro ya Yahya Jame. Abashikiriza manza bamwagirize ko yagandaguye mu mwaka w'1995 Usman Koro Sese yahoze amushikiranganje ajejwe ikigega cya leta. Ku munsi wa gatanu sentare ku mugwa mukuru Banjul yasanze Turaye yagigwa n'ico cyaha nk'uko bitangazwa n'itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bufaransa AFP. Tukiri muri Afrika, Abanyamari ntibavuga rumwe ku ngingo y'Ubufaransa yo kugara ibibanza byabwo bya gisirikare no kugabanya inteko zabwo muri Mali. Mu ndwi iheze perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko igihugu ciwe kizotangura kugara ibibanza bitatu bya gisirikare mu buraruko bwa Mali mu mpera z'umwaka w'2021. Itangaza ko ico gikorwa kizotangura mu gice ca kabiri cy'uyu mwaka w'2021 giherahezwe mu ntango z'umwaka w'2022. Ivyo yabitangaje nyuma y'inama yagiranye n'abategetsi b'ibihugu bigize umugwi G5 vyo mu karere ka Sahel birimwo Mali, Burkina Faso, Chad, Mauritania na Niger. Perezida Macron yatangaje ko abansi babo bahevye imigambi yabo yo kwigarurira ubutaka ko muri iki gihe bariko bakwiragiza iterabwoba mu karere ka Sahel no mu karere kose ko muri Afrika mu burengero. Kiganiro bahaye Ijwi rya Amerika, bamwe mu banyamari barerekanye ko batanezerejwe n'ingingo y'Ubufaransa yo kugabanya abasirikare bayo mu gihugu cabo. Bamenyesha ko ico gihugu cotegerezwa kugumiza inteko zacu muri Mali kugira zifashe inteko zaho.
Arakoze Fidel Niyongabo utugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu mukomeje gutega amatwi ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu mu masaha make ari imbere tariki ya 16 z'ukwezi kwa 7 irabigeze munsi ishami ry'Ikirundi n'Ikinyarwanda ry'ijwi rya Amerika byizihiza yubiri y'imyaka 25 bitangiye ibiganiro byaryo
kintu kinkibagirwa ijwi rya Amerika ryankoreye nuko mwaka 2016 ndi ngaha amukambi ya Rusenda muri viraje 9 ijwi rya Amerika ryarashobye kunkuza na mushikanje ahunge mu ikambi ya Nduta turavugana inkumbu zirahera ndamenya makuru yiwe kandi cyo gisera inzi n'uburyo yigeza ahunga sinari inzi nayo yarayari
uyu ni impunzi y'umurundi mu nkambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ijwi rya Amerika ryamuhuje n'umuvandimwe we bari baraburanye ahandi muri Afrika y'Epfo nyivumbagatanyo iragenda ifata intera ndende abayigwamo bariyongera buri munsi ayo makuru n'ayandi ni mukanya nimuje kure ya maradio yanyu muri Afrika y'Epfo imyivumbagatanyo iragenda ifata intera ndende abayigwamo bariyongera buri munsi kugeza ubu iyi myivumbagatanyo imaze guhitana abantu barenga 70 abandi barenga 1,200 bamaze gutabwa muri yombi ariko ntibica intege abasahura n'abatwika ni imyivumbagatanyo yatewe n'ifungwa ry'uwari umukuru w'igihugu Jacob Zuma iyi myivumbagatanyo iri mu ntara ebyiri arizo KwaZulu Natal irimo umujyi wa Durban wa gatatu mu bunini ku rwego rw'igihugu na Gauteng irimo Johannesburg umujyi wa mbere ku murongo wa telefoni navuganye n'umunyarwanda Josh Kalisa utuye mu mujyi wa Johannesburg maze mubaza uko ibintu byifashe muri uwo mujyi
hano muri Johannesburg no mujyi wibashiwe kubera ku cyumweru nibwo twatangiye kubona ibikorwa by'ubusahuzi ibikorwa byatangiye bivugwa ko abarimo kwigaragambya cyangwa se abarimo gukora ibyo bikorwa babikora nk'uko bivuze kubera ifungwa ry'uwahoze ari umukuru w'igihugu Jacob Zuma ariko byahereye mu yindi province ya KwaZulu Natal ho byagiye bigaragara mu duce dutandukanye ariko cyane cyane mu mujyi wa Durban ariko ubu hano naho haza kwibashirwa kuva ku cyumweru kugeza magingo ya uduce twinshi cyane cyane udutuwe n'abirabura niko nabivuga niho twibashiwe aho bibashiye ibikorwa bagasahura nk'uko mwabigiye mubibona mu mashusho
nk'uko wari ubivuze ibi bikorwa byatangiye mu ntara ya KwaZulu Natal ndetse bikomereza mu ntara ya Gauteng ariyo ntara umujyi wa Johannesburg urimo umuntu yakwibaza ese mu zindi ntara usibye izo ebyiri ibi bikorwa byo ntago bihari
urebye mu zindi ntara na bikorwa twari twumva bisa gutyo ya habaye usibye n'ibyo n'abantu baho muri izo ntara zindi abantu bagiye bagaragaza ko badakeneye kandi badashyigikiye ibikorwa bisa gutyo genda bikangiza ibikorwa remezo ni ukuvuga na hano muri Johannesburg niho hantu hibasiwe mu ntara ya Gauteng cyane ariko wavuga uti umujyi nka Pretoria ntabwo ibikorwa ntabwo bisa nk'aho byagiriye muri ubu mujyi cyane nubwo hari ahantu hamwe na hamwe byagaragaraga ko byashoboka ariko ntabwo byabaye cyane nubwo hari hamwe mu duce kandi natwo dutuwe n'abirabura niho hagiye hagaragara ibyo bikorwa by'ubusahuzi ariko mu zindi ntara ntabwo bihari kandi n'abantu batuye muri izo ntara bashyizeho umugambi wo kuvuga ngo turarinda ibikorwa byacu ntihagire umuntu duteza imvururu
kuri wowe kuba ibikorwa bigaragara muri izo ntara umuntu yavuga ko zituwemo cyane n'abirabura ubona impamvu ari iyihe yatumye ibi bikorwa bisa nk'aho noneho byabaye urugomo byibasira iyi mijyi cyane cyane iri muri izi ntara za KwaZulu Natal ndetse na Gauteng
nk'uko na Perezida Cyril Ramaphosa yabivuzeho ibi ni ibintu bifite ishusho irimo ikintu cy'amoko muri KwaZulu Natal ubundi ni ahantu hatuwe nyine n'abantu bo muri KwaZulu Natal ni abazuru benshi ni ukuvuga ko iki gikorwa cyatangiye atari ukuvuga gusa ngo ni uko bashigikiye gushobora umukuru w'igihugu babijyanye mu buryo bugaragaza ubwoko ntabwo afatwa ku muntu umwe w'umuzuru tuzaza natwe tumugwanirire niko byatangiye ni ishusho rya ritangira no muri Hauteng biri kwibasira cyane mu mujyi wa Johannesburg nuko hariho abimukira bava muri iyo ntara bimukiye muri uyu mujyi naho bafite ubwinshi n'uduce batuyemo twinshi nitwo twatangiye kugaragaramo ibikorwa by'ubugomo byo kotsa amapine gufunga imihanda gutera abantu amabuye kurasa ikindi kiyongeraho nk'uko warumbajije ahantu hari abirabura benshi ni ikintu kibabaje cyane kubona ko ibikorwa remezo byatwitwe kandi ntabwo basahuye gusa bashingiye kuvuga ngo hari uwo bashima bashimye n'abirabura bafite amaduka bafite ibikorwa remezo muri utwo duce mbese ni ibintu nk'uko nabivuze kare ni ibintu bishebeje ni ibintu bidafite agaciro kandi twese twakwigiraho ariko ukabona ko bifite inkomoko yo kugira ako kantu k'ubwoko ko kuvuga ngo twakora ibi kubera ko hari umuntu wacu umwe wakozweho rero tugomba kwirevolta tugakora ibikorwa nk'ibyo.
Hanyuma se kugeza kuri uyu munota nk'uko twabivuze kare abantu barenga 70 bamaze kugwa muri ibi bikorwa by'imyivumbagatanyo ubu ngubu aho mu gihugu umwuka wifashe gute n'iki leta irimo gukora kugira ngo ihoshye izo mvururu?
Kuwa mbere Perezida Cyril Ramaphosa yabigejeho agaragaza ko bemeje abasirikare 1,500 koherezwa gufasha polisi mu duce twibasiwe ariko cyane cyane n'ejo habayeho inama ikomeye y'abaminisitiri bashinzwe ibintu bya sekirite bagaragaje ko hari ibikorwa byinshi byari byibasiwe mu by'ukuri ntabwo twavuga ngo ibintu byaje gitumo hari abantu babiri inyuma bashobora kuba bari bafite n'inzego zikora muri leta babiteguye ariko badashyigikiye leta iriho cyangwa se banayikozemo cyangwa abandi bakiyikoramo. Umbajije mu kanya gato mvuye muri ina city ya Johannesburg nubwo ntuye kure gato nayo ariko naciyemo nubwo umujyi ucecetse nubwo nta muzima nubwo ibintu byose bifunze ariko kamere n'imihanda yari yafunzwe yari no go zone ubu yafunguwe imodoka ziragenda business irimo gusubiraho gusa haracyari ikibazo. Iyo tuvuze muri kwa zone atari hari hacyari ibikorwa byinshi byibasiye by'urugomo baracyatwika bavuye mu alimentation batangiye kujya mu nganda.
Josh Kalisa umunyarwanda utuye mu mujyi wa Johannesburg mu gihugu cya Afrika y'Epfo nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanyu haye ijwi rya Amerika kugira ngo tugezeho uko ibintu byifashe muri icyo gihugu ndagushimiye cyane.
Urakoze.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika,
bakunzi b'ijwi rya Amerika,
ku itariki ya 16 y'uku kwezi kw'indwi radio yanyu ijwi rya Amerika
izuzuza imyaka 25 ibagezaho ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Amakuru yizewe y'imamo agasana imitima ijwi rya Amerika.
Ni isabukuru twifuza ko mwese mutwumva iminsi yose mugiramo uruhara ruboneka
haba mu biganiro twakora kuri uwo munsi cyangwa ibyo twazibandaho mu yindi myaka 25 izakurikiraho. Iyi sabukuru nimwe tuyikesha turayisangiye
dusangira ijambo dushaka gasaro kaburaga muri sanga kwijwe rya Amerika.
Tubasabye kutugezaho ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu mwabyohereza kuri adresi yacu ya email radioyacu@gmail.com
cyangwa se mwabishyira ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA Radio Yacu. Murakarama.
Ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere ku ijwi ry'Amerika.
mu Burundi ministri w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano Jereve Nderako buca kuri uyu wa kabiri yamuritse ibyo inzego ashinzwe zagezeho muri aya mezi 12 ashize birimo gukura ibirwanisho mu baturage batabifitiye uruhushya kugaragaza umutungo wa leta wanyerejwe ungana n'amafaranga y'amarundi arenga miliyari 6 no gucyura abarundi bari impunzi hafi 80,000 ibindi kuri iyi nkuru tubibaze umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Clave niyo nkuru ukorera i Kigali mu Rwanda
Igisata umushikiranganje w'intoro yagati mu gihugu n'umutekano ashimikira ko cyane n'umutekano no kugwanya abagizi banabi aha umushikiranganje Jervendera ko buca yibutsa ko habaye ibitero bitari bike bigahitana abantu benshi mu gihugu Munama yagirishije baburumatari n'abatwara makomine yose y'igihugu inyuma yaho agaye kijyanira abamenyesha makuru ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri Nderako buca asigura ko igipolisi cyakoze uko gishoboye mu gutabara abanyagihugu naho hatabuze abahasiga ubuzima yerekanye ko habaye gutuza abo bagizi banabi abafashwe bagashengezwa imbere y'ubutungane ikiringo caranguwemo ivyo bikogwa ni kuva mu kwezi kwindwa umwaka uheze gushika mu mpera z'ukwezi guheze kwa gatandatu
arasambuwe utugujana 90 twinkozi zibibi afashwe inkoho 43 zimwe bita Kalashnikov inkoho zibiri za FAR inkoho imwe ikoreshwa mu gutera amabombe ibisasu ntezwa ntuki 57 byo ku rugamba ibisasu ntezwa ntuki 102 byo kwikingira arafashwe hongera harakorekwa amadosiye abapolisi 105 bagirizwa ibyaha abantu bagirizwa ibyaha bakorewe amadosiye ni 385
ubwo bushiranganje busanzwe bujeje iterambere ry'amakomine burashema ko bwagaruje mu kigega ca leta amafaranga arenga 6 miliyari 600 mu ntumbero yo kugwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta Nderako buca aravuga n'izindi ngengo ruhasha zafashwe muri ico gisata
kugwanya igiturire no gutoza amakoli n'amatagisi catumye hiyongera amafaranga 6,600,218 9,188 inyamirama 13 zarahanywe kubera kurya igiturire arahagaritswe mu kazi abatoza koli ba kera bahora batoza bashyira mu mifuko yabo mu gihugu cyose abanyabigega b'amakomine bose barahindurira imirimo kubijanye no gukurikirana itozwa ry'amakoli n'amatagisi mu ntumbero yo kuduza amafaranga atozwa mu makoli n'amatagisi mu makomine
yamaraha umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana abona ko bidahagije ahubwo hakwiye kongerezwa ingufu mu ikoreshwa neza ry'amafaranga aba yagarujwe mu bigega by'amakomine Faustin Ndikumana kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika
ayari karatozwa nyuma yagwiriye igurashira mu kigega ngaho ntubugemuye abataruye kugira nawe ngo babikore uko bishaki nico gituma n'ubushikira nganje aho naho nyene bwohagabira ushikana no bw'umucunze no bitabugera gute amasoko ari katangwa gute ayaragira koreshe gute aragwiriye mbashiki ya handi nyene hanyu kindi nuko nyene abarongoye umugambwe nabo ku butegetsi bogerageza kugurura ingendo shasha abantu bazi baruvuye ko bagiye mu mabanga umingo bagiye gutuburura ibintu bidaciye mategeko
ubushikiranganje bw'intoro yagati mu gihugu bumenyesha kandi ko bwafashe n'ingingo yo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu mu gutanga mu mwanya muto impapuro za nkenerwa nka pasiporo n'izindi hakiyongera ko kwakira impunzi zirenga 79 zatahutse no kuziha impapuro zibaranga
murekarengane itangwa ku munsi umwe urupapuro rw'inzira rutangwa ku minsi 2 ugwa sepejere rutangwa mu minsi 2 urupapuro rwo kugendesha imiduga rutangwa mu minsi 3 imunzi z'abarundi zingana n'179 770 zaratahukanywe aratanzwe impapuro ziranga abahungutse 225 222
ubwo bushikiranganje nibwo bukomeye mu gihugu kuko itegeko ribushiraho ry'umukuru w'igihugu ryahurije hamwe ubwahora ari butatu Pierre Clave ni inkuru Kigali kubwijwe rya America
Mu masaha make ari imbere tariki ya 16 z'ukwezi kwa karindwi irabigeze umunsi ishami ry'Ikirundi n'Ikinyarwanda ry'Ijwi ry'Amerika ryizihiza yubile y'imyaka 25 ritangiye ibiganiro byaryo. Uko uyu munsi ugenda wegera ni nako abakunzi bacu batubwira icyo ibiganiro n'amakuru by'Ijwi ry'Amerika byabamariye muri iyo myaka 25 ishize. Tuboneyeho kandi umwanya wo kumenyesha n'abandi bifuza kugira icyo bavuga kuri iyi yubile, kutwoherereza video n'amajwi yabo kuri WhatsApp yacu. Nimero ni 001-202-442-931. Muri aka kanya reka twumve ubutumwa bw'impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ubutumwa bwakusanyijwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo.
Ijwi ry'Amerika ryaramfashije cyane kuko ndi muri Tanzania, natangwe kuyumva dukoresha radio Rubaho iyindi ya Butugu. Izo radio wakubita ibande ukabufasha. Yukuri iradio Ijwi ry'Amerika yaradufashije cyane kuko yaduhaye kumvikana n'imiryango myinshi twari twaratatanye nabo bamwe bamwe. Zaradufashije kudufasha gushika aho tutoshikanya amajwi yacu nkajewe impunzi yo mu Rusenda. Ijwi ry'Amerika ryamfashije gute ubwo mbere honyene ryaramenyekanishije mu mahanga. Mwiyo miseze narakora akazi ko gutera ibizinu, nageze Bukavu, nageze nibuvira, barambaza ati uwo ni wa muntu twumva ku iradi. Cyukuri rero Ijwi ry'Amerika riragahoraho
ku byo kwitwa Ijwi ry'Amerika je ndayikunda, ndamaze nk'imyaka 15 ndeze nyene ndayipfugiriza ku iradio yiwanje. N'ubu nyene turumviriza iradio turi nga mu Rusenda muri Kongo. Ku byukuri iyo myaka naho yobiheze n'ukuri biratuneze yahubwo mukora ingufu Ijwi ry'Amerika ribandanye rivuga kandi murabukunwa kugururira kuri FM kuko kenshi ibire birakunda kwanka amakuru ntuyumvirize ku Ijwi ry'Amerika.
Ijwi ry'Amerika natangiye kuyumviriza mu mwaka 2008 nibwo icyo gihe twajumviza kuri bande cyo bita shortwave, twajumviza kuri FM nkubu. Kimwe ibintu bikomeye nabashimiye gose muri icyo gihe baragezagiza kuba neutre, ntihagira uruhande rumwe bahengamira bagatanga inkuru y'ukuri impande zose zikiregura nimba ruwagirijwe ikintu bakamwagiriza ikintu kiwe ubundi nakaza kisigura kabisa. Muri imyaka 25 Ijwi ry'Amerika rimaze ikintu kintibagirwa Ijwi ry'Amerika ryankoreye nuko mu mwaka 2016 ndi ngaha amukambi ya Rusenda muri viraje 9 Ijwi ry'Amerika ryarashoboye kunkuza na mushikanje yahungiye mu ikambi ya Nduta turavugana inkumbu zirahera ndamenya makuru yiwe kandi cyo gisera inzi n'uburyo yigeze ahunga sinari inzi na yari naratanzira imbere WhatsApp baramurundira barate baramutora na baratangi yiwe.
Ijwi ry'Amerika ikintu cyadufashije nuko tuzatwumva makuru yo hijya no hino ibibereye kure mu yandi mahanga tukabyumva, nibibereye mu gihugu cy'iwacu tukabyumva, nibibereye ngaha mu ikambi byose tugenda tubyumviriza no mu makambi y'impunzi ahantu impunzi zibaye hose. Ijwi ry'Amerika ryahageze dutegezwa kubyumva tukumva ibibazo byabereyeyo, tukumva ibibazo byabaye hijya no hino mu mitumba ba mu misozi aho bageze hariho hose abavugira ku Ijwi ry'Amerika turabyumva. Mbega natwe tukavuga ati turumvise ku Ijwi ry'Amerika.
Imyaka rimaze Ijwi ry'Amerika ndashima cyane kuko ndumva ibivugwa hijya no hino na ndetse nk'ubu turi mu ikambi bakaza kutuvugisha hari gihe tuba tumerewe nabi Ijwi ry'Amerika rikagenda rivuga abamaze kumva hariya ijya no hino, hari gihe tubona batugarukiye ko kubera Ijwi ry'Amerika nabo ryabashitseko. Imyaka rero rimaze n'ukuri je ndashima kuko riradufasha turumva ivyabereye hehe, ibibereye ibuvira, ibibereye Burundi, ibibereye muri Kongo no mu karere duherereyemo kikambi y'impunzi.
Mu gihe ryafata umugambi wo kugira ngo rize rihuza ababuranye bitewe n'intambara zabaye muri ibi bihugu, hari umubanyi twabana yitwa Miboro Andre yari umuhungu w'umutama habi ya mbere. Na nyina yitwa Madarena twarabana hagufi yacu twarahurumurira wabo yari yatakaye arabo ari kumwe n'umugore we n'abana batandatu. Byabaye ngombwa yuko biciye ku Ijwi ry'Amerika amenyesha umuryango yuko yamaze kuboneka ari mu mashamba kure no mu bindi bihugu bya Kongo iyo yari mu ntara za kure. Ariko kandi Ijwi ry'Amerika ryarafashe kugira ngo amenyesha amakuru noneho igihe cyarashitse yifaje imiryango mpuzamahanga aratahashika mu rugo. Ariko kandi byakiye ku Ijwi ry'Amerika
kugira twumve Ijwi ry'Amerika ni ugufata amarezo. Hari hantu hadafata rezo n'afata rezo, iyo wiciye mu kabanza agafata rezo turashobora kuryumva. Hariho umugabo wo muri Giseti afisa karadiyo yaje agafata rezo ngaha Ijwi ry'Amerika turaryumva neza. mugo si bose bahuta bagiwumva muri imyaka rimaze twashobora kudufashije cyane kuko turumva amakuru yo hijya no hino atandukanye yukuri vraiment atano mazirimo kuko ntihishi ntiyihisha ivugisha ukuri kabisa ijwi rya Amerika rivugisha ukuri ntiricya pempeni
nubwo bugaye kuri FM turagenda ku radio bakavyondi bande tukumviriza ijwi rya Amerika tukumva makuru uko mu bihugu biriko biragenda nuko du nubwo dufite ingorane tuguma twumviriza karadiyo tukumva iwacu uko biriko biragenda n'ahandi mu bindi bihugu
i radio ijwi rya Amerika mu myaka imaze noba ntari munsi y'imyaka hafi nka 10 canke 15 ndayumviriza ibyabaye i radio yabaye inkora mutima muri aka karere ka Afrika abarundi barayikunze abanyarwanda barayikunda nibindi bihugu barayumvirize cyane ica shobora kuba kitandukanije n'andi maradiyo nuko hari ibiganiro bimwe bishobora gushikirizwa n'abantu b'abanyepolitike batashobora kuronka ubwisanzure ku maradiyo ari hagati mu gihugu yabo hanyuma baciye kuri iyo radiyo bagashobora gushikiriza imigabo n'imigambi yabo abanyagihugu bakavyumva
Shuti muduteza matwi tubararike kandi ko guhera ku isa ya saa 10 yo mu Rwanda no mu Burundi tuza kubageza w'ikiganiro kihariye kiri bwitabirwe n'abakozi bose bishami y'ikinyarwanda n'ikirundi ryijwi rya Amerika iki kiganiro kiratambuka no kuri Zoom muratumiwe Amakuru yacu reka tuyasohereze ku makuru y'irushanwa nyafrika ry'umukino wa basketball y'ibihugu ku bagore rikomeje i Kigali mu Rwanda. Umunyamakuru wacu w'imikino Jean-Claude Munyandinda aratubwira uko amakipe yahuye kuri uyu wa gatatu.
Kuri uyu wa gatatu harayi habaye imikino y'umunsi wa gatatu ari nawo usoza ikiciro kibanza cy'imikino ya basketball irimo guhuza amakipe y'ibihugu bigize akarere ka gatanu k'imikino muri Afurika. Ku ruhande rw'amakipe y'abagore guhera isaa 9 ikipe y'igihugu ya Misiri yahuye n'ikipe ya Kenya. Abanyamisirikazi babifashijwemo na bakabuhariwe nka Amer Hagar, Merar Abdelgawad, Ranem El Gedawi na Soraya Degeidi batsinze mu buryo bugoranye cyane abanyakenyakazi barimo Victoria Reynold, Natali Mwangale, Mercy Wanyama na bagenzi babo bari bagerageje kwihagararaho ariko umukino urangira Misiri itsinze Kenya amanota 107-106. Ranim El Gedawi umwe mu bakinnyi b'imena b'ikipe y'igihugu ya Misiri imaze gutsinda imikino yose uko ari itatu arasobanura ibanga ryatumye bahonoka ikipe ya Kenya yari yabiziritseho igice cya mbere kirangiye umutoza wacu yatuganirije atugira inama yo gukinira hamwe tugafatanya nk'ikipe mu gice cya kabiri twahinduye imikinire dutahiriza umugozi umwe twongera imbaraga mu bwugarizi ikipe ya Kenya tuyibuza kunaga umupira mu nkangara yacu ibanga ntarindi twashoboye kwikamata twinjira mu kibuga cyabo kuko intego yacu yari yo gutsinda twaje twarabyemeje tugomba gutsinda imikino yose nta n'umwe uvuyemo kandi nakubwira ko n'imikino yose isigaye tuzayitsinda Undi mukino warayiwaye ni wahuje ikipe y'igihugu y'u Rwanda n'ikipe y'igihugu ya Sudani y'Epfo watangiye saa 12 z'umugoroba Abanyarwandakazi bayobowe n'umutoza Cheikh Sarr w'umunyasenegali batsinze Sudani y'Epfo itozwa n'umunyamerikakazi Lindsey Harding amanota 65-52 nk'uko bakomeje kugaragaza ko bari ku rwego rwiza guhera ku ntangiriro y'irushanwa rya Zone 5 ririmo kubera mu Rwanda abakinnyi basanzwe bakina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no ku bugabane w'Uburayi barimo Joyeuse Sifa Hope Butera Bera Murikatete na Kabuhariwe Tiera Henderson bagize uruhare rukomeye mu guharanira intsinzi imbere ya Sudani y'Epfo. Ikipe ya Sudani y'Epfo irimo guhabwa batisimu y'amarushanwa mpuzamahanga dore ko imaze gutakaza imikino yose uko ari itatu kuva irushanwa ryatangira. Nyuma y'isozwa ry'imikino yo kuzengurukana hagati y'amakipe y'ibihugu bine byitabiriye Zone 5, Misiri niyo ya mbere ifite amanota 6 mu mikino itatu. Ikipe ya kabiri ni u Rwanda n'amanota 5, Kenya iza ku mwanya wa gatatu ifite amanota 4, ikipe ya kane ni Sudani y'Epfo n'amanota 3. Uyu munsi kwa kane hateganyijwe akaruhuko hanyuma imikino kimwe cya kabiri kirangiza ikazabasha kwa gatanu aho ikipe ya mbere izahura n'iya kane naho ikipe ya kabiri ikazakina n'iya gatatu. Ibi bisobanuye ko Misiri izahura na Sudani y'Epfo hanyuma ikipe y'igihugu y'u Rwanda ikazahura n'ikipe ya Kenya. Kwa gatandatu hazaba umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu ndetse n'umukino wa finali. Ikipe izegukana igikombe izabibonye uburenganzira bwo kuzitabira irushanwa rya Afrobasket rihuza amakipe y'ibihugu y'abagore rizabera muri Kameruni mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Shuti muduteza matukui ahani hodu sore jamakuri ya chokuri isaha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika shimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru wayashize hamwe ni Fatuma Alimasi Kalala kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edirwema wabafashije kuyakurikira mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.